Ibiro byo kwifuriza umwaka mushasha umujyango w'umukuru w'igihugu byabereye ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Afashe ijambo ryo gushima Perezida Evariste Ndayishimiye yashimagije cyane ibikorwa by'inzego z'umutekano. Ndayishimiye yemeza ko byatumye uturwitwa abagizi ba nabi dutuzwa gutyo, abanyagihugu n'inzego z'igihugu babona kuja ku bikorwa by'iterambere aho kwama umutima uri mu mutwe. Yagarutse kandi kukuntu ibirangurwa n'ingabo z'u Burundi muri Somalia na Repubulika ya Central Africa bishimwa n'amakungu na cyane cyane ishyirahamwe mpuzamakungoni. Niko gutangaza kwa polisi y'u Burundi giye gusubira kwizerwa mu bikorwa bya ONU byo gucungera amahoro n'umutekano w'inyuma y'imyaka irenga itanu barabikumiriwemo, bagirizwa ko bahohoteye abagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cyateye impari cya nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza hari mu mwaka w'2015. Umviriza Perezida Evariste Ndayishimiye
ishyirahamwe mpuzamakungoni rikaba rishima cyane uruhara rw'u Burundi muri ibyo bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano aho bakiyakeneye. Kubera ubukerebutsi n'ubutwari bw'ingabo zacu, iryo shyirahamwe ryaradushyize mu muhango ko rishobora kuzotwikorako tukagenda gufasha mu kugarukana umutekano mu gihugu cya Mali. Ikindi gikomeye cyerekana ko dushimirwa kandi natwe cyatunejereje ni uko iryo shyirahamwe nyine ryatwemereye ko ryari ryafashe ingingo itabereyeho kwirukana inteko z'igipolisi z'u Burundi zari zagiye gufasha mu gihugu cya Mali. Ubu naho nyine bakaba baraduhaye umwizero ko bagiye kuzisubizayo buke buke, na cyane cyane bagashaka guhera ku ntwazangabo z'abakenyezi.
Umukuru w'igihugu yagiye muri ibyo birori mu gihe ku munsi wa mbere w'iyinduwe mu Rwisever wo kunywanisha Abarundi no kumenya ukuri, watangaje ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi. Sebarundi yavuze ko ababwagirizwa bakiriho batazoshengezwa mu butungane bitewe n'uko bashaje.
Nagira mpumurize Abarundi kugira basubize umutima munda. Kumenya kahise kacu mu Burundi nta bisabisana no kurondera ukwihorana mu Barundi bahuye n'ibyaha no kuvurana. Uwo ibyo byaha byashyikiye arakeneye gukira icyo gisebe. Uwabikoze nawe nyine arakeneye kumenya yuko abandi bariko bamufata nk'umuntu. Kandi nagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise ngo umuntu yikeke ko bohava bokwisubiriza muri icyo cyaha. Nicyo gituma atawugira ubwoba. None gufata ubona atakigira amagara ngo uri kuramuhana wunguka iki ko n'ubundi ataca kuri. Tubere ko turi mu Burundi bw'uno munsi, ntituje mu Burundi bwo 72 65 kuko iyo myaka ntacyo tuyangiriza.
Perezida Ndayishimiye yanagaranije umurwi w'abarwanyi rwetabara urwanya leta yiwe n'umuhari w'iterabwoba ubwirizwa kurwanywa n'ibihugu by'akarere.
Ntagire uburyamo mukondo wa sosingo ijanjare twame tujyamiye amajanja twese umwasi ntaduce muryahumwe kuko murazi ko yama yagerageje akatani kake kutwuhira n'abenegihugu bakahasiga ubuzima. Aho hakurya mu buseruko bwa Kongo turahumva wa mugwi w'iterabwoba rete tabara ufatanije n'umugwi w'abanyamahanga ADF, ariko tugashimishwa n'uko bariko baragwanya iyo migwi imwe bivu inyuma ko rero n'ibindi bihugu byavuha hasi kugwanya iyo migwi natwe rukwama twarikanuye.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimye cyane ibihugu n'amashyirahamwe bimaze gukura ibihano ku gihugu ciwe kuva agiye ku butegetsi mu kwa gatandatu 2020. Ahamagarira Abarundi kwirinda icyo cyose cyobasamaza kikababuza ibikorwa byo kwiteza imbere. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.